Radio Ijwi rya Amerika ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ibiganiro byari bitegekanijwe kuba yarusha ku itariki zitandatu z'ukwezi kwa mbere ntivyabaye. Imwe mu mpamvu leta y'u Burundi yanse kwitaba ivyo biganiro nuko yavuze ku iyo tariki batayumvikanye ko numuhuza. Ikindi leta y'u Burundi ivuga ko itazokwitaba ibiganiro igihe cyose ibyisaba bitazoba birashigwa mu bikorwa. Kimwe muri ivyo leta ivuga ko idashobora kwicarana n'abafashe inzira yo kugwana, inzira yo guteza ingorane. Leta y'u Burundi iravuga kandi ko itemera bamwe mu batumiwe muri ivyo biganiro. Bamwe muri bo ni umugwi w'abakenyezi witwa mu Gifaransa ni MFFPS mu mfunyapfunyo watumiwe muri ivyo biganiro biheruka kuba iyentebe mu Buganda aho ryari rihagariye abakenyezi. Mu kiganiro rero muri Sanga cy'uyu munsi twatumiye iryo shirahamwe kugira riduhe umuco kwishira hamwe ryabo irya ryo n'uruhara babona bafise mu biganiro bigamije guhuza Barundi. Umutumire mu kiganiro cy'uno munsi ni Karine Kaneza, umwe mu Barundi kazi basabwe n'uwo mugwi kugira userukire abo bakenyezi mu biganiro vyimirije kuba iyarusha muri Tanzania. Madame Kaneza aba hano i Washington DC, akaba yize ibijanye n'agateka kazi na muntu, ashimika cyane cyane ku mategeko ajanye no gutunganya inzego z'amareta mashasha. Madame Karine yarakoze kubijanye n'amategeko yerekeye kumvikanisha leta y'u Buganda n'umugwi w'abagwanyi wa Lord's Resistance Army. Iyo ikaba ari nayo mpamvu umugwi wa MFFPS wamutoye kubaserukira mu biganiro. Uwundi mutumire dufise mu kiganiro cy'uyu munsi ku telefone ni Madame Munezero Doriane, umwe mu bakenyezi bari i Entebbe mu Buganda, akaba yari mu biganiro nk'umwe mu bari mu mugwi wigenga wari waherekeje intumwa za leta y'u Burundi kugira bagire icyo baterereye mu biganiro. Mbere yaho reka tubanze tubumvishe ikiganiro mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka yakurikiranye ibiganiro INTB mu Buganda yagiranye n'umukuru w'irishira hamwe MFFPS muri aka kanya.
Maria Louise baricako muserukira ihishira.
Aha aye ndi konserukira umugwi w'abakenyezi ariko turafise ikindi twita Mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Niyo niserukira cyane cyane mugabo turi mu mugwi w'abakenyezi duhuriye hamwe turi benshi aha rero nibo twaje turi kumwe nibonagije nserukira.
Egume mufaso ni no museratangujwe ibiganiro hagati y'abarundi hano ikampara mu Buganda mbega ukuntu byatanguye murabaha icizere yuko koko abarundi tugiye kuruhuka intureka turi
turafite icizere sinovuga ngo tugiye kuruhuka uyu munsi canke ejo mugabo n'ukuba bitanguye ni vyiza kuko mu gihe cyo tutaratangura ntituzoshika ariko nk'ubu dutanguye tuzobigerageza badukundiye tubandanye gushika dushikire aho dutora umuti.
Nagerageje kumviriza mu gihe byatanguzwa umuntu yumvise yuko hari impande zibiri ruhande rumwe rutemera urundi mbega hoho muvuga kwiyica
cyo jano bivuga ko nuko niyumvira yuko abantu bose baturongoye n'abari imbere yacu bose bogerageza gushira imbere ineza y'igihugu bakababara abanyagihugu bakaraba ingene ibintu bimeze bagira bati nimba vyukuri kugira ngo ibintu bitore umuti jewe ndinda kwibagira inyungu yanje ndayibagira kugira ngo inyishu iboneke niho conyene numva no basaba kuko nahandi bitabaye gutyo tuzoguma mwese hagarara hari wundi hagarara hari tutunguruje ntibikunda kandi muri ibi bintu byo kuganira habamwe kuheba no kuronka atacuhevye ntacuronka. None rero nuko twese nyene mu mutima no mu mutwe twitegura ko tuje kuganira kugira ngo turabe aho dushikira aho duhurira kugira ngo igihugu cacu cogorore kuko harageze kucogorora vyukuri.
Arakoze cyane Evariste Nzikobanya nka umumenyesha makuru wacu yari INTB akurikirana ibiganiro vyahuza abarundi. Uwe rero mwumvise yari Marie Louise baricako umukuru umuyobozi w'ishira hamwe MFFPS yari yitavye ibiganiro nk'userukira abarundi kazi. Nkuko nabwiye rero mu kanya gaheze abatumire bacu ni Karine Kaneza yagiye mu kibanza cy'umufaso ni Marie Louise baricako atashowe kuboneka. Turafise kandi ku murongo Madame Munezero Doriane akaba ari umwe mu bitavye ibiganiro INTB yari mu mugwi wigenga waherekeje intumwa za leta y'u Burundi kugira abagire icyo baterereye mu biganiro. Reka twakire abatumire bacu rero mu fasoni Karine Kaneza ndabaha ikaze mu kiganiro muri Sanga.
nda bahaye gakeye Oriane nkongera nkabanda bashimiye kubona mwadutumiye nkabanda mukije na na madame Oriane nabariko baratwumviriza
twakire Munezero Doriane twahaye ikaze mu kiganiro muri sanga
ubwo murakoze cyane madame Oriane ndabaramutije kandi ndaramutije madame Karine Kaneza ndaramutije nabo bakurikirana bose
murakoze cyane gose hatubibutse inshuti n'abavandimwe ko turiko turaganira ku bijyanye n'ibiganiro bihuza abarundi mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi muhamagare abafise ibibazo n'ivyumviro kugira ngo mugire ico mushikirije mu kiganiro cy'uyu munsi. Mbere yuko dutangura madame Karine Kaneza mwo tubwira ishirahamwe ryanyu abo muri bo muserukira bande muri make.
Ego murakoze twebwe nkuko nibaza ko mukuru wacu Marie Louise barica ko yashoboye kubivuga turumu hari urimo abakenyezi urimo n'abakobwa bakobwa kuvuga abadamu bakiri bato hama watanguwe nibaza ko bikenewe ko umuntu avuga atohora gatoya akavuga abamenyesha yuko umugwi umuhari watanguye muri rusama y'umwaka igihe abagore bava mu mico myinshi bava mu migwi mu ma ubwoko basata amabarabara bagafata ibarabara bagatambuka muri rusama y'umwaka umuhari rero wacu mu nyuma zaho niho wavuka nubwo yuko wavukiye mu mitima y'abagore abagore babona ko bariko barondera umuturama mu gihugu cacu hama tukaba duharanira ibintu bitari ibintu byumvikana ibintu umuntu wese umurundi wese w'umutima yifuza kuba no kurondera ubwo burongozi yo leta irangwa no kubahiriza amategeko ibwiriza shingiro n'amasezerano y'amahoro amwe yarusha simbataza no gukingira agaciro kakaranga k'abarundi gukora ibishoboka kugira umukenyezi ahari hose ashobore kuronka ico aterera mu gikorwa cyo kurondera amahoro.
Ego ariko rero leta y'u Burundi iravuga ko itabazi kandi ko itemera uruhara rwanyu mu biganiro byo guhuza abarundi cyane cyane ko hasanzwe hari imigwi iserukira abakenyezi abakobwa mu gihugu cy'u Burundi ibyo mubivuga kwiki.
Ico tubivuga ko nuko tureka gusamara birababaje mu ruhande rumwe birababaje mu rundi ruhande naho nibaza yuko ari byiyongera ku murongo w'ibintu byinshi leta irikira imaze iminsi ivuga nibaza ko byose ari umuntu agaruka kuri ca kibazo ndibaza Marie Louise yigera kuvuga ati hajya uremera kugira uronka ikintu ari ico ureka kutatwemera jewe ico novuga nuko cyatumye umuntu ahaguruka aba leta yarahagurutse mu gutavuga rumwe na leta yabita sinareze twebwe abapadiri amaconfession religieuse warahagurutse ukagenda ukaje ukabanza Entebbe ugiye mu Buganda tuzova mu Buganda hama tuzoja Tanzania n'ibintu byaja mu rugo niyo mu migambi myiza tugashobora kumvikana ni byose biba ni tuba gikomeye si turism urumva rero nshatse kuvuga icyo
kuri ico nyene muvuze mufasoni kuri ico nyene muvuze kuvyerekeye ibiganiro mwagiyemo n'ivyo mugamije kuzojamwo yarusha byagenze gute mudusigurira muri make uko byagenze kugira ngo mutumigwe muri ivyo biganiro.
Icyo nashaka kuvuga ntarandiriye nuko naho yoba ari umuntu umwe umurundi umwe anyotewe amahoro atukumigwa turanasaba yuko twebwe mu kuruhara rwacu turasaba yuko haba n'abandi benshi ntituriko dukumira yindi mikuru abo ba gwaruka ko ruga kwikuba kuriho abagwiza tumwe bakahaba nabo ingene twatumiwe twatumiwe n'umuhungu ni nawe yatumiye abandi bose ntibyagenze gute twe twisunga ya yangingo 13-25 yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri y'inama ijejwe umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu y'isi yose na konseri sekiriti ivuga yuko umuntu wese umukenyezi aho ari hose akwiye kuca hamwe n'abandi kugira arondere akorera amahoro akorera umutekano w'igihugu ciwe nico twisunze twarafatanye n'abakenyezi ari Burundi n'abatari Burundi turaja hamwe turabisaba ikindi nacyo twubigendera tuvuga tuti nta biganiro bigiye kuvuga bigiye kuronderera umuti abakenyezi abana bacu twebwe tutarimo nico twihaye nico twasabye hamwe umuhuza yarabyumvise.
Reka tuhindukire gato tubaze umupfasoni Munezero Doriane, umupfasoni Doriane Munezero, nk'umugwi wigenga wari wagiye kunganira leta ku bibazo bitandukanye mu guhuza Abarundi, mubona umugwi nka MFFPS ufise ikihe kibanza mu bijanye no guserukira Abarundi kazi canke kumvikanisha Abarundi?
Murakoze ku ijambo madame Oriane. Numvise haje kutubwira ico uyu muhari uri ryari wavutse nico ugamije. Twebwe tubiravye twebwe twiteze yuko hari abo tuza gusangayo mubwo tutasanzeyo uwo mugwi ku ruhande rwacu ntaho twari tuzi abasanzwe abakenyezi bafishe amashyirahamwe bahuriramwo twari dusanzwe tuzi ko muri mu biganiro mugenzo mwiza w'ibiganiro uri mu Burundi hari asanzwe hariho amashyirahamwe aserukirwa abakenyezi baserukirwamwo. Twebwe rero kubona tushitseho tugasanga hari umugwi mushasha aheruka kuvuka nkuko yavuze muri rusama y'uyu mwaka nyene waserukiye ngo abakenyezi bose ngo n'abakobwa kuko uwavugiye uwo mugwi ni nawe yavugiye societe civile ntitwumvise neza yuko mu muntu umwe hashobora kuba harimwo ivyumviro bitandukanye kuko harya abakenyezi bose mu Burundi ntibiyumvira co kimwe nk'ivyo madame Marie-Louise Barichako yashikirije urya munsi. Ubwanje niho nari na bagenzi banje ntitwiyumvise turi duserukiwe mu vyo yashikirije. Ni vyiza ko abakenyezi bitaba kandi ni ikintu co gushima cane mugabo n'ukuraba by'ukuri ko kwajya guserukira abantu ndikazi bose ni ikintu kidasanzwe. Jewe natanye kibazo kubera iki uyu mugwi uvutse ubu nyene kubera iki utari bwavuke imbere ya rusama 2015 canke kubera iki nimba umuhuza yarabatumiye atatumiye wa mugwi w'abakenyezi badasanzwe bakorana kuko ibiganiro byashoboye gutangura NCD ni vyaje bikurikira ivyari bihasanzwe bihaba dialogue permanent ibere i Bujumbura iheruka yari yabaye mu kwezi kwa myandagaro ukumva nakumvuga hanini forme nationale des femmes n'umugwi uhari kuva mu 2012 ufise abawuserukira ku mutumba umwe umwe Burundi ufise imitumba 2900 hafi basaba abawuserukira bamaze imyaka mugabo ntibatumiwe. Hama avuze ati ni umugwi ugizwe n'abakenyezi bavuye mu bice bitandukanye bo hanze nabo mu Burundi nibaza ko benshi ari abo hanze nibaza ko mu Burundi kazi wa hariya Nyanzarake canke Igitega azi uwo mugwi kuriho ntabyazi. Nico twashitse dukora i Bujumbura twe twagize tuti twebwe tutamenye ibintu twebwe twe twashitse turagira amatohoza turasanga by'ukuri utari umuntu uri ku buhinga ngurukana bumenyi ngo ubone ibyo bashikirije nta mundi kazi abazi uretse abo icyo gice gitoya cy'abarundi kazi bari ku mihora igezweho. Ibyo tunashikiriza ni uko yavyise gusamara mugabo leta sinibaza ko ari gusamara ikiragira nibaza yuko ifise impungenge mu vyerekeye n'utuno twita representativité nibaza ko asanzwe hari abakenyezi b'imboneza basanzwe bari ku rubuga kuva kera bategezwa kuba bari ngaho mugabo atatuwemwe je ntaco bintwaye madame Marie Brisa hari arasivyumviro mugabo hari n'abasivyumviro bitandukanye n'ibyiwe ibintu bikuru bikuru baharamira sinzi ko ari bimwe n'abije nabo baharamira
murakoze birumvikana cyane madame Munezero Doriane. Madame Kaneza, murumvise ivyo umufasoni Munezero Doriane ashikirije nk'ishirahamwe riri hanze y'igihugu. Abenshi mu bagize umugwi wanyu bari hanze y'igihugu. Madame Marie Louise baricako ntari mu Burundi, mwebwe ntimuri mu Burundi. Eka nabandi bari mu mugwi wanyu batari bake bari hanze y'igihugu. Madame Munezero Doriane arashikirije yuko hari hasanzwe hari Forum de Femmes yavutse mu 2012. Mwebwe mushikiriza ko muserukira abarundikazi ivyo mubivuga bivuye kuki?
Ego. Icambere nashaka kushikiriza nuko iduserukira abarundikazi bose. Nya ushobora kuvuga ko aserukira umuntu wese. Ico ni icambere. Dufise iciyumviro twashize imbere. Dusinyote wa mahoro. Umurundikazi ahari. Umukobwa w'umurundikazi ahari. Arugurukiwe. Turamwakira. Icyo ni cyambere cya kabiri nashaka kuvuga nuko n'ibyo bya madame Doriane yavuze ati reka si bose barinda kubona kuvuga ijambo rimwe natwe kubona ibintu nk'uko tubibona cyangwa kubivuga nk'uko tubivuga aho rero nta ibibanza biri reka ntawukumiriwe reka muri negosiyasiyo nibyo twebwe twavuze nimba mwarakurikiye discours Marie Louise yavuze mu bintu binini ikintu kinini yashimikiyeho nuko nimba turiko turondera amahoro inyishu irama umuturama i Burundi nimba turiko turondera amahoro by'ukuri kandi kugira ntituzosure kugaruka bibu bwa nyuma tugaruka muri ibi bintu bitrisoni byo gusubira kuvugana ubwicanyi no kuraba ingene tugarukana amategeko n'ibindi byose turetse igikuru nuko yaravuze ati twifuza yuko haza ugwaruka haza participation ibe n'iminya gusura haza abantu benshi twebwe ntituriko turavuga yuko duserukira abarundikazi bose ico nico hano ikindi naco nashaka kuvuga murazi nyene Burundi hame kuvuga twebwe jewe ndashobora kuvuga kubera nkumbure ntari Bujumbura uri Bujumbura ntazoshobora kuvuga fasile et surtout ariko avuga nkumbure ibintu leta turayifuza kwavuga ni bangahe ejo bundi mubari kumwe n'abakenyezi bari Bujumbura muri ivyo bihe mu mezi aheze birirwa banitse bakazimangana abirirwa barakorerwa nabi bafatwa ku nguvu ayo ma tactic d'intimidation foko tuvugisha ibintu uko bimeze urumva aho rero umugwi muhari wacu n'ukuri nibaza yuko navuze yuko wavutse wavukiye mu mitima y'abagore batambutse amabarabara y'Ubujumbura mugabo umva bari Bujumbura n'abarundikazi hariho abahunze hariho abakiri Burundi kandi badashobora kuvuga ivyo rero nibaza ko umuntu yovyibuka hano ikindi naco nashaka guhereza ko nuko twebwe twaje ku giti c'abakenyezi bari mu muhari witwa Mouvement pour les femmes et les filles burundaises pour la paix et la sécurité mugabo ibibanza umuhuza yategekanije vy'abagore nkumbure ni vyinshi nkumbure si bitanu twari batandatu reka madame Doriane yavuze ati jewe nari naje gushigikira leta nkumbure abo bandi baba bafise ico baterera mu biganiro nico twifuza nta kintu twifuza nkaco ko boza hantu umuntu akumviriza ikiri ku mutima w'umurundi wese nibaza ko ibyo arico gikuru umuntu arinda gutwara
ego Iki kiganiro ni kiganiro gihijambo abanywanyi biradishwe rya Amerika reka tuje ku murongo wa telefone twumve ibibazo n'ivyumviro vyabo Fiston turi kumwe ku telefone Fiston uranyumva
Ego ndabumva
Ikibazo canke ciyumviro
Bo nari mfise ciyumviro kandi nkongera ngira n'ikibazo Nagomba mbanze kwanza mvuge kuvyo Madame Doyane yavuze kuvyerekeye yuko abo boba baratumiwe yuko batwabazwe mu Burundi ariko bamenye yuko imbere yuko batumigwa babanje kuba mu Burundi kandi igikuru nicari kuba kuba bazwe canke kuba umunyagihugu w'imakamba canke w'inyanzarake abazi ariko igikuru ni ciyumviro bari kujanayo eske icyumviro bajanye baserukiye kuko abakenyezi nimba baraserukiye abakenyezi ikindi bo barondera eske no guseruka na mahera mugabo kikuru ni cyumviro ikindi nacho nagomba mere nkubaza madame Louise nagomba mbaza
na, madame Louise ni turi kumwe ku murongo turi kumwe na madame Karine Kaneza serukira umugwi wa MFFPS
ego madame Karine Kaneza aserukira uyo mugwi nagomba namubaze eske ego baragiye mu biganire nibaze yuko batagiye nk'abaserukira opposition cyangwa leta ariko adutomorere neza yuko yoba yaragiye aserukira abakenyezi nimba aragiye aserukira abakenyezi ni vyiza gose muganya mba yagiye aserukira umugwi umwe wo muri leta cyangwa muri opposition ico natwe kweri ntitwogishigikira murakoze cyumvira cyanje nico
murakoze Fiston urakoze cyane reka twakire na Pacific Pacifique turi kumwe
ego
shikiriza kibazo cyanje cyumviro
eh akora ifite nk'icyumviro agomba gushyigikira uwo Kaneza ama iyo iyo shyirahamwe yawo cyangwa iyo muvema ikintu noyivuga ko nagomba kumutera intege cyane kubera ntibacike intege ngo nukore tanga ibiti yayo yamiga cyangwa nabonye yuko numvise yuko ari ntamwe baba bari mu biganiro sinenga leta ntibyakira neza agomba ndabatera intege ndababwira yuko abo leta yanka atarabo bonyine ni benshi ariko bakomeze ku rugamba baserukira abakenyezi n'abigeme kubera amawe ariko araba mu Burundi ahanini nabo nyine arabakora ko ariko barabura abana babo aho abakenyezi barababara yo n'andi mabi asinzije batarashyira hejuru abakenyezi n'abigeme bakunda guhurana
urakoze cyane Pacifique urakoze cyane reka tugaburuke ku batumire bacu madame Kaneza Fiston mutumire wa mbere yashikirije ivyumviro nabaza n'ikibazo cyanyu bavuga ati mbega mwoba mwaragiye nk'abashigikiye opposition kuko kuri we cyari ikintu gikomeye canke mwari mugiye nk'abashigikiye abakenyezi koko
ego ndashimiye cyane Fiston ukibazo yabajije nkongera nkamushimira kubona yaduteye intege akabadushigikiye icyo nashaka kumubwira ni uko twebwe ntaho twegamiye twegamiye opposition ntitwegamiye leta twaranahuye imbere turaniga neza iyo yanavuze neza ati rega imbere y'uko bahunga bari Burundi i Burundi ni ukuvuga iki ni ukuvuga yuko umugore umukenyezi wese yari swat yabari muri societe civile canke mu mapasi kandi atandukanye kugira duhure akongera bagahura n'abagore bari muri diaspora nka jewe nagenda ndi diaspora yo muri DC etazini ibyo rero bivuga yuko twarinze kurondera intumbero iduhuza twese ijambo twubakira ko rimwe iryo jambo ni iri no kugarukana amahoro no gusubira ku masezerano ya Arusha n'ukuraba icatumye igihugu kijya kitemba kikageraho kigeze ubu icyo ni cya mbere ni ukuvuga rero yuko ntitwushobora kuba turi muri leta twegamiye leta cyangwa opozisiyo kuko twebwe twenyine ntaho twoba duhagaze ibyo tubigize turabye n'abanywani bacu hama rero mu bitume ngaruka kuri ku kibazo mwigeze kumbaza muti kivuga mwe babatumye kwiga mubi icyo nashaka kuvuga ni uko mu byatumye badutumira icyo cyaragize uruhara rukomeye cyane uruhara rukomeye kubera n'igihe twasaba kujya mu biganiro batwarerekanye abari mu biganiro twagize abari muri diskuri ya Mahiru Wise ya notre president abari mu mibonano twagiye turagira yuko ico dusaba gufasha muri ibiganiro tushaka gufasha abari wo proposito abari yo leta abari mediation ni nacho gituma twebwe tuvuga tuti ngiye twari ko twoterizwa tuti ega ni turi parti ega ni turi umugambi kandi ntituri ishira hamwe none turi iki itsina ryacu yari muvumo igenda irakira igenda irongereza abumva ko ibyumviro byacu bitomoye n'ubu turacyari ko turakira hariho abaza badashobora kuvuga kandi icyo kintu njye nshaka ko tugishimikira ko cyane hariho abatinya hariho n'abatinya mugabo bavuga bati nkumbure ndi kure ntankurikiranye mbi nzoroba mugabo ikibazo cy'ubwoba ikibazo cya intimidation tuzi kandi twese cyama kiri i Burundi kuva ikirezi itanguye gushika uno munsi muri aka kanya turiko turavuga kiriho kandi kiriho cyane icyungura abanza kandi bagore ubu nibo basigaye bari bivitimu hama sinzi ko nagira mvuge ku byerekeye pacifique mugare kanda
ego shikiriza icyumviro ufise
Pacifique bashaka kumushimira cyane kandi ikindi nashaka kuvuga ni uko biraryoshe biranshimishije kumva yuko abatelefonye ba mbere sinzi ko mwabibamatse madame Dosiane na madame Oriane n'abashingantahe icyo rero icyo ni ikintu cyo gushima kandi ikintu cyo kunota yuko muri ibi byose sinabuze kutabona ingene hari abakenyezi batatu bariko baraganira hariho umufasilitatrice Moriane mugabo abashoboye abatelefonye kandi bagatera icyumviro cyo kubaka imvugo y'ukubaka babaye abashinga ntane rero nico gitana shaka gushimira
ego nta kibazo yarafise madame Murezero Doriane mfasoni kaneza arashikirije yuko umugwi wabo sishira hamwe sumugambwe none mubona nk'umugwi ujejwe gushigikira no kunganira muri ibi biganiro ijambo bahabwa muri ibi biganiro rirabikwiye
murakoze ku ijambo ndarebera uko wagize abatelefona batanga ibyumviro bashyigikira bintu biriya kandi babaza ngo batomoregwe ku karangamutima cyangwa ku kiranga uyu muhari jewe nashaka twumvikane ku kintu kimwe ntawo ndi kundagwanya ntaco bintwaye jewe ahubwo nanezerewe kubabonayo mugabo nawe abatu no kutabonana n'abandi nico ndi kundashikiriza hanini kuva kare yabajije ariko aravuga ati twebwe turishyira hamwe ntabwo twegamiye ariko je nari entebe madame Marie Louise Barichanko yahagurutse avugera abakenyezi abarundikazi ugwaruka n'amashyirahamwe adaharanira politiki sosiyete sivile niwe yabasebukiye mu gihe rero tuzi yuko iyo sosiyete sivile nyine nta minsi iheze mu bari mu bayirongoye imbere bari imbere y'abandi bagiye hamwe n'imiharigwanya leta hama hasigaye umunsi umwe uruganiro rutangure basaba iyo njoro babavamo ni gute wobwira abanyagihugu yuko sosiyete sivile madame Marie Louise yahagurukiye kuvugira yidohoye mu mugwi urwanya leta amasaha 80 mbere yuko ibiganiro bikurikira bitangura kugira ngo atazavuge kandi ngo ntaho bahagaze muri icyo gihe hari ibibazo kandi ntawe uwo bifata pasinema mugabo ni ibibazo abanyagi bose ashobora kwibaza yavuze ati ni ukuri ntitwashobora kuvuga ko dusohokeye abarundikazi bose mugabo si byo uwarongoye yavuze mu ijambo yashikirije niho nari nabyumviye yaravuze ati nserukiye abarundikazi bose avugira n'ugwaruka ni ukuri nk'umubyeyi ni ibisanzwe ko avugira ugwaruka ashobora kuba usa abana ashobora kuba usa abuzukuru mugabo mu gihe tuzi yuko ibiganiro si ukuntu bitunganijwe yavuze ati hariho leta ukuntu irasamaza kubera ko idashaka ibiganiro kumbure mugabo si byo kuko ibiganiro turazi ukuntu bisanzwe bitunganije si uwo ari wo wese abitumirwamo yaba ari abo ari bo bose abashaka kuhashika ni benshi nicyo gituma hariho amashyirahamwe urwaruka ruhuriramo hariho conseil national des jeunes imaze imyaka iri gukwiza 10 sinumva rero yuko mu byo abantu bashobora gushika hose aho muri médiation muri équipe ya médiation ugandaise batashobora kuvugira ngo rwaruka ruserukije ubwawo ku giti cyago byari gushoboka mu gihe batabikoze jewe nibaza yuko ndafise uburenganzira nk'umuntu asanzwe abirabira kure nko kwibaza by'ukuri intumbero icyo bagamije hari ikindi kinashikiriza ati wabonetse ngo kubera yuko hariho bariyansinze Bujumbura badashobora kuvuga yuko barinze guhunga kugira bashobore kugira icyo bashikirije ibyo bintu sibyo na gatoya abantu abakenyezi bose ari Bujumbura ntibabujijwe ntibiyumvira cyo kimwe ntaho bugaraniwe ku bantu zose turabonana turazinanye jewe bagenzi banje hari izo dahuriza ko hazi duhuriza ko abakenyezi badahuriza ku bintu barahura bakanabiganira ku buzi bwa minsi yose ntawirukana ngo ni uko yiyumvira iki abakenyezi ntibafite icyumviro kimwe nicyo ndiko ndavuga avuze yuko badaserukira abarundikazi bose ariko aravuguruza uwarongoye kuko yahagurutse nk'ubaserukira rero nicyo ndiko ndashikiriza ahanini ni ibyo
Reka twongere duha kanya abanywanyi biradije bya Amerika bashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Turafise witwa Leonce. Leonce, turi kumwe ku murongo?
Ego muri kumwe ndabaramukije
Leonce, ndabasabe mugabanye radio yanyu gato ama mushikiriza icyumviro cyangwa ikibazo?
Ego nuko nayigabanije.
Ego.
Narise iki kibazo n'intererano. Shaka kubaza aba person hari umunye politike ari?
Komeza.
Anyishure. Nuko ikibazo nashaka kubaza abaserukiye muri bya biganiro hari abaserukiye ugwaruka barimo mbe ayo mashyira hamwe bashinga umba ngo nayo abakenyezi agamije iki azuzanira akarisho abarundi atahe mu gihe ugwaruka ariko ruko rurahohoterwa rwicwa rugirirwa nabi ukaza umva ngo hari ayandi mashyirahamwe yadutse aharanira agateka k'abakenyezi canke izina abakenyezi mugabo ukaza umva mu biganiro nta gwaruka gwaserukiwe biratangaje turabona ko iyo shyirahamwe ry'abo bakenyezi nta kazoza turiko turakizeramwo kuko mu Burundi uramashyirahamwe yegamiye leta uramashyirahamwe adahana inyungu za politike ufite wese avuka ashinga ishyirahamwe mugabo ukazoraba akazoza bizozanira abanyagihugu ukakabura ndasaba nshimitse ego by'ukuri ibiganiro bigiye gutangura iyo bemera kubyitaba bifate mu maso bibuke abarundi bariko baricyo tacyo bagira turasabye dushimitse leta y'u Burundi nimba hari icyo yasaba abanyagihugu twabakorera kugira ubwicanyi buhagarare
Aduhamaho. Murakoze cyane. Leonce, reka twakire na Samson nawe nyene. Samson, turi kumwe?
Oui.
Chikirize ikibazo cyangwa icyumviro?
Mbanje kuwaramutsa kwanza, hanyuma uyo yagiye ashigikira leta mu biganiro, hari ikintu ariko aravuga cyo kugwanya uyo wundi mugwi uvuce hijya yejo. Ariko nkuko bamwe tubibona nuko tubyumvise. Kara kajyo keza kuko bicarana bagashira ibyumviro hamwe kugira ibiganiro bigiye kuba hijya yejo mu matariki ariko araza twebwe tutazi bagira ikintu kizima bashikirije kigira inguvu nyinshi abarundi bagira amahoro mu gihugu erega kuba uyo mugwi uvuce vuba bakaca batumigwa n'iyindi migwi numva yavuke mu 2012 batatumiwe nta mpamvu iriho yuko uyo mugwi utotumigwa ngo nuko uvuke vuba abandi batatumiwe mu gihe batasabye ngo batumigwe bari kubatumira gute ikindi nacyo aho mu Burundi sinibaza ko abenshi barafise ibyiyumviro byo guterera no gukora kugira ngo amahoro aboneke neza neza ariko bavugire hehe aricyo kintu yatanguye kuvuga hari abafite ibyiyumviro bakagira babiserukira babivugira aho mu Burundi ari nacyo gituma abagize nte bafashe uwo mwanya wo gushinga uwo mugwi abo bandi bariko baravuga ngo nta kazoza babonera uyo mugwi wabo bakenyezi ubuce hijya ejo babifitiye ibyemezo byahe mu gihe umuhuza wenyine yamaze kwemera akabatumira ahubwo gusa tureke kuca hijya no hino uyo yagiye yunganira leta nabitomore rimwe na rimwe ko yagiye ashigikira leta mu biganiro ko badadaze nyene ubwitanyo bandanye aola ari imwe n'impano ari kwigisha bugufi bakaraba ingene bajya hamwe n'imigwi yose iyo bavuze batatumiye bagirente bashe inguvu hamwe hanyuma ndasaba uyo mugwi wavuke hijya yejo wabakenyeze batubwire icyicaro cy'uwo mugwi uri hehe ni mihingo ni bihugu bingahe bihurikiye mwo mugwi nivyo nta bindi.
Urakoze cyane Samson. Reka duhere ku bibazo vya Leonce. Leonce yabajije ibibazo mwe mpibafasoni yabajije ndakeka kuri mwese abaza ati hari umunye politike arimo muri mwebwe yongera nabaza ati amashira hamwe yaduka kandi hariho imigwi nkugwaruka batari ko baraserukirwa ivyo bisigura iki. Duhere ku mufasoni Munezero Doriane kuri ivyo bibazo.
Ego murakoze abajikaze cyiza cyane ubuvuzi bega hamwe politike arimo je kishinyaka mwangi 2005 mperuka kuva ku ishure mu mwaka uheze je kuvuga ko mu politike no banihaye ikintu titre itankweri ndacafisha imyaka yo kumenya intumbero nshaka ubuzima bwanje cyo nzi cyo nuko mitwararitse bishimitse by'ukuri ukubaho neza ku murundi n'umurundi kazi hari hose ndabikurikiranira hafi dafite ivyumviro dafite ajya nshobora guterera ndabiterera mu mashirahamwe atandukanye ari leta ikeneye expertise canke ikiniki ndagikora nkama nsanzwe ndi mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu hari izo nkora yo nk'umukonseye ma consultation nkaje no mu yandi mashirahamwe afite zivye justement donc uko bigenda kose mu Burundi uyumvira politiki cyangwa ufite icyo uyumvira kuri politiki bitwararika ni devoir citoyen kuba witwararitse icyo gihugu. Hama kuri icyo kibazo cy'amashirahamwe avuka hari yasanzwe yanda hari n'abanurwaruka n'imigwi nini idaserukirwa niyo mpungenge nari mfise nkiza muri kino kiganiro nanti icyo kibazo nari mfise nagira tangira ko ahubwo kuri icyo cy'abaza mu nyuma ati kuba iki ahubwo mu duce bugufi ngo tuje hamwe tugire urunani byongereza yuko umugwi uje ari mushasha uzi neza ko hari undi wari uhasanzwe nibo bagira iyo ntambuko no kugira tuti ahubwo mutubwire aho mugeze twange ivyumviro hamwe mugabo nuko iyo noritatitude niyo ntumbero ku giti canje bambabarira ku giti canje ntumva yuko bashobora kuza ku ruhande hama bakavuga bati ahubwo n'abandi ntibazi bari gushobora mu kundi bari gushobora kuko abo bamama bakobwa barazi ibisanzwe bihari mu gihugu uretse yuko kumbure kudahitamo gukorana nibaza ko byavuye ku migisanzwe ihari bazwa uwo mugwi mushasha.
Ego kuri icyo kibazo nyine yavuze cya Leonce n'icya Samson kijanye n'abatumirwa muri ibi biganiro kare wavuze uti si uwo ari we wese atumirwa muri ibi biganiro none cyo bari kibazo kuri mwebwe cyo bari kibazo cy'umuhuza n'abari ko baratumirwa muri ibi biganiro.
Oya haba namba jewe
ikibazo gihagaze he
imbere yuko tuja mu gukurya munsi twese twaramenya yuko uyo mugwi nyene washoboye guhura n'abategurize biganiro umushikiranganji ajenicho kuvuna wansi mu Uganda minisita Kiyonga hama twarabonye kandi ko bafite na encadrement ya l'ex presidente w'Uganda barakorana iyo implication uko kuntu bamwe bashigikirwa biboneka mu kugira ngo baje mu biganiro bavyitabe by'ukuri gushikaho n'umwe muri bavugira cité civile n'imwe tuzaye mu mashyamwe menshi cyane mu Burundi agatongo bavugire nabo bavugire n'ugwaruka nuko byo bari byiza y'abavose kuko ku rugero rw'igihugu hari abari basanzwe baserukira abakenyezi n'ugwaruka umuhuza nyenishubahiro Museveni igihe hari mu Burundi muri mukakaro heza kandi nabuze imyandagaro n'inkenzi muri mukakaro hari ibiganiro nk'ibi imije yagize imbere y'uko amatora atangura abaserukira abakenyezi turaza baribo bahari yari ya form national de femme hari twadusaba abaserukira urwaruka mugabo ukumva yuko ngo kumbure ngo baba batabisabye ngo bari gutumirwa gute si gutyo bigenda
sinibaza yuko ari gusaba gutumirwa mu gihe uzwi neza urumva ngira ngo ni kukuntu ayo encadrement ari special bafise abandi badafise canke kumbure batu bariko bagerangira nabo barabuko byogenda igitangaje ngira nteze itangaje nuko hari n'indi migwi urumva yakivuka kora ko bumvise abo baronse ukuntu bashika mu biganiro hajya tukwiye kwibwiriza ni ukuri inyungu za bamwe n'abandi ziratandukanye muri ibi biganiro kuri bamwe kubijamwo bisiguriri ku bandi kubijamwo bisiguriri ntidufise ivyizere bimwe muri ibi biganiro ntidukurikiranira ibintu bimwe buri n'imigini myinshi yavutse kuko bagira bati kumbure dukwiye kuja hamwe gusa biba bikwiye tuba dusaba tukajayo ushima rero ivyo ndiko navuga ukuri atari abo bose bajayo ababisabye bose sibo bagiyeyo
murakoze cyane mufasoni reka tubaze na madame Kaneza kuri icyo kibazo nyene Leonce yabajije ati hari umunyepolitike ari muri mwebwe madame Kaneza mwebwe nkuko nari nabisiguye tugitangura ikiganiro mwarakoze mu bijanye n'agateka kazi na muntu mushimikira cyane cyane ku mategeko ajanye no gutunganya inzego z'amareta mashasha mwarakoze ku bijanye n'amategeko yerekeye kumvikanisha leta y'Uganda n'umugwi w'abagwanyi ba Lord's Resistance Army hari ico nkuko umufasoni Munezero Dorian abivuze mwoba mufise imigendranye canke ubucuti canke uko ariko kose biri n'umuhuza kugira ngo muronke uko kutumigwa abandi bataronse
Heka, mekanishure, urakoze madame Oyan. Jewe nkuko nabivuze ndumu, jewe nizize amategeko, nizize droit international humanitaire, cyane cyane nkaba nakoreye, ngiye yerekeye kuba précis, nibiraba ama bihugu bivuye mu ngwano. Cyane cyane bivuye mu ngwano canke nkumbure bikiri mu ngwano mugabo ariko bigerageza gushyiraho inzego zofasha mu gusubizaho amategeko inzego z'ubutungane etc nta njenda umuntu wo muri sosiyete sivile niho nibyo nevoluyemo nibyo nakoreyemo cyane cyane uyukayuko nesha nakubwiye ko nakoreye muri Desmond Tutu nakoreye Desmond Tutu Peace Foundation aho rero bigiye muri ibyo biganiro iyo bija muri Afurika y'Epfo nkumbura umuntu yavuga ati none ni kubera wari kubera wakoze muri Desmond Tutu nkuko nabivuze kare ikindi nashaka kuvuga ni uko gukorera mu bintu nk'ibyo bituma ukora ku bibazo madame Dorian yavuze ati abantu bose baza mu biganiro nkumbure niyo biganiro byabandanya umuntu azobona ko twese tuzobona yuko ikibazo cyose gikora kijyanye n'ubuzima bw'abantu kija muri politike canke aho kija hose kiba gifite isano n'ibibazo bya politike
ariko muremeje yuko mu ntango muremeje yuko mukorana na societe civile no kuvuga ko mushigikiye imigwi igwanya leta canke itavuga rumwe na leta
oya chatse kuvuga yuko je wende umuntu ubu ndi umuntu diaspora en fait nagize equivalence ya diaspora na societe civile okay nta onega bisinegamiye sinegamiriza leta nta ruhara mfise mu by'imigambwe donc aho cyawumva yuko ikindi nashona nshaka kuvuga ni uko hari ibintu senda byita gusamara mugabo kumbure se gusamara no kudashaka kuvuga ukuri mbega societe civile turazi icyo societe civile ivuga ni none se si amashyirahamwe atateganiriza politiki tugarutse ku by'i Burundi none ayo yabaye icyari ngo ntavuga rumwe na leta
hari imigwi madame Kaneza hari imigwi yahoze ari societe civile ariko ubu muri iki gihe iharanira inyungu za politique mu mateka y'igihugu cy'u Burundi imigwi irazwi neza yahora ari societe civile ikabizwi mu mategeko yuko itagomba guharanira inyungu za politique ariko ubu muri iki gihe muri aka kanya iri mu migwi ya politique gukomeza
ego ikene nagire mvuge ivyo aho kandi aho sinzi ko ndi ko ndabyumva nkuko bitezo kuba nkuko ubushaka turabinsigurira kuko ico jewe ico nimba nkihenze imigu ya societe civile yiyamirije yakoresheje uburenganzira bwo gukoresha liberté d'expression mu kwiyamiriza manda ya gatatu kuri crise ya kangura sinzi ko ari yuri kuravuga cyangwa ari yindi mwumbure sinumvise neza ico nagire mvuge nuko ku byerekeye ibyo madame Doriane yari karavuga ati imigwi yavutse vuba imuvuma yacu ivutse vuba ico je nibaza yuko biroroshe cyane ikibazo ntitwonarinda no kujya kugiteba ko cyane yaba dushaka kukirangura muti kwereke umugwi witwa Mouvement des Femmes et des Filles Burundaises waratumye ico ntazi ico nubaza madame Doriane none ayandi ma platform ari Burundi nkumbure wasanga ari muri iyo muvuma abo abakenyezi tutavuga rumwe kandi tubabizi erega igitigiri nkuko nabivuze ubwa mbere none kirime none baregereye inkuta barasaba kubaho prezante iyo nyisho ntayo nkumbure
ego yongeye yanabajije kubijanye n'amashirahamwe ari mu Burundi mwoba mukorana nayo kugira ngo mwunganirane Samson yanabishikije nawe nyene hari amashyirahamwe mu Burundi mukorana nayo
ariho mugabo nkuko nabibabwiye ku amazina y'abanywanyi ba muvuma bari Burundi turagerageza kuyaproteja kandi n'ibintu nibaza yuko twese tuzi numvise madame Noriane avuga ati oyaye bariho baravuga ego nkumbure bariho mugabo twibuke none aha twicaye tuko turavuga ntituzi ko ariho abantu bicwa misi yose ntituzi ko ariho abantu bazimanganyijwe ntituzi ko ariho ama enlèvement ntituzi yuko hirya y'ejo hariho umukenyezi yari mu manifestation aheruka kubyinira bamugarukana yapfuye none jewe karine kaneza aha kuri iyi radiyo mubona je no byonyorohera cyane kuvuga ati muri muvuma dukorana naba ninika
mugereranije none umufisi
ikindi nacu icyo nashaka kuvuga kintu nuko yavuze ati devoir citoyen cyane kandi tegereza gushimikira ku kuri icyo nashaka kuvuga ku byerekeye Marie Louise kubera icyo kintu cyakarutse sinibaza ko nigeze ndacishurako Marie Louise yari kavugira societe civile ati kubera iki mbega avugira societe civile urakoze cyane ku kibazo kuko natwe kugira abaduhe societe civile bamusaba kuvugira societe civile twaguma dusaba kubahaza kuko siho bari madame Doriane nimba ariho arabyibuka hari abariho bakeye mugabo imigwi iho presenta societe civile ntiyari yatumye kandi byaratubabaje cyane turanabivuga d'ailleurs nimba yarabonye
murantunga madame Kaneza reka twongere duha kanya abandi banywanyi b'ijwi rya Amerika babaza ibibazo n'ibyumvi reka twakire uwitwa Ernest turi kumwe allo Ernest
allo
oui Ernest
Ndabumva.
Ego Ernest shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro masegonda make cyane.
Ngo jewe ikibazo imbere hano jewe nagomba guterera. Sinyindi jewe nagomba gushyigikira abo bakenyezi kugira bihijambo n'abonyine mu gihugu cyabo. Nuko jewe nta kindi sise ndabaterera.
Urakoze cyane rwose Ernest. Reka twakire na Eric. Eric urafise ikibazo cyangwa icyumviro?
Ego. Nagira mahenda mutsa abakenyezi ko ari babiri
barakumva
jewe nagira mvuge ikintu kimwe gikuru hano mu Burundi iwacu aho usanga ku bijyanye na societe civile hari amashyirahamwe avuka nko muri ino minsi twebwe ugasanga ntidusanzwe tuyazi mugabo kubera barondera inyungu zabo na cyane cyane za politiki bagaca bashaka kuyashyira hejuru ariko mu bisanzwe hariho amashyirahamwe abasanzwe azwi mu bisanzwe umuntu aduze na ruguru urashaka kuvuga aprodehaje umuntu agaca ashoka arimenye ubwo nyine cyanke bavuze nka force par example umuntu agashaka guca amenya ati iryo shirahamwe risanzwe rizwi rirakora rikurikira n'ayandi avuka akazoguma ibujumbu ugasanga banabivuze no ku radio ntushaka kumenya iryari ryo rero twagiye tubaze abo uwo mukenyezi iryo shirahamwe ryabo yuko risanzwe rizwi riko canye yuko naje nyene ryo bari mu yavutse yishakira za nyungu kubera kumbura afite aho bahengamiye swate muri leta canye muri societe civile.
Urakoze cyane Eric, urakoze cyane.
Akandi gatoya. Je nagira mvuge kubijanye niwe mu Kenyazi akora muri presidence yavuze ko 75. Birumvikana ko ari umuntu umunaka mu class aracara mu gene. Nukuri ndamwinginze nk'umuntu naje akiri mu gene barabona yuko mu gihugu abantu baba gene vraiment nta jambo dufise. Yo wewe arafise hana avugira yo kwiyaranja nyimba abona bishoboka vrema akatuvugira basi nyimba babona nakazi katari ko karaboneka neza cyangwa imigambi yo kuyugwaruka wewe arafise hana ashika akavuga nukuri agire ikigongo ijwi giwe ko risano rishikira ashobore kuvugira aba jeune kugira ngo urumwe n'abana yamuhaye
yakumvise Eric akanya katoba
ibiganiro bitangure hamara bitaye ko twakuri mu migambi yacu.
Urakoze cyane gose Eric, reka duhe akanya abatumire bacu bagira akajambo kanyuma bashikirize bongere banishure n'ico kibazo. Reka duhere kuri madame Muneze Odoriane kubijanye n'ivyo Eric yashikirije ku migwi ibifise inyugu za politique muri ibi biganiro mu masegonda make cyane.
Ego murakoze kumwe jambo ndumva tuke dusoze ibiganiro kandi mbaye ndashima mbere ko gihera ntibazigihera ntashimye ndashimye ko mwahaye jambo ibyumviro bitandukanye ahita ashikirije icyumviro majewe nikodwa nishimye naza muri iki kino kiganiro. Hariho muri politiki ikintu bita mu gifaransa opportunisme. Opportunisme ni ukuvuga hamwe niko ndavuga ngo uyo muhari ngo uje atagitumuje mugabo harindi hari ivuka mu kingo kanaka kugira ngo ishike kuri ibi nibi nukuri ko umuhari uvuka kugira ngo uze guharanira inyungu ineza y'abakenyezi mu buryo bwiharije cyangwa ugwaruka ni byiza cyane mugabo ni uburenganzira bw'umurundi wese cyangwa impundu ari wese kibazo ati mbega inyungu bakurikirana ni izihe z'ukuri kuko wumvise yuko barazi neza ko hari izindi nzego zisanzwe ziserukira ugwaruka n'abakenyezi ko batagiye hamwe ngo bakorane hari ikibazo umuntu yo kwibaza kumbure biyumvira ko boba baserukira abandi gusumba abo bandi basanzwe baserukira abakenyezi cyangwa kumbure ibyumviro byabo nibyo nyabyo yumva icyo kato cyane hiki nibaza ko cyo kwishugwa cyane mu minsi iri imbere n'abagize uwo muhari ko nibaza ko yafatiye kuri icyo hama n'ahandi ho ntacyo ni byiza cyane ko abarundikazi baje hamwe bakagira icyo bafunditse mu guhereza naho nagenda mubwire hiki kugaruka iki ni igihe cyacu ni igihe cy'ugwaruka kuko iyo tutaje imbere ngo duharanire ibyacu je nari entebe nari nahabyanditse aho nsanzwe nandikiza nje kugurukana bumenyi ndavuga ko imbabazi cyane kubona muri iryo koraniro hari abajene nka babiri gusa kandi tuzi neza ko ibiri kubera mu Burundi byerekeye ugwaruka je nzovuga aho ngeza hama ndazi ko nari aherereye ashobora kwica aterereye yaje hamwe n'abandi. Murakoze cyane.
Reka duhakanye na madame Kaneza mu majambo make cyane. Alo madame Kaneza,
muranyumva?
Ego turakumva.
Nashaka gushimira madame Doriane kubona yashikirije icyumviro kidasa n'icyo nashikirije. Nashaka gushimira Eric kuri icyo cyumviro adutse kuko ni icyumviro cyiza cyane. Ego yavuze Prodeash yavuze Foster twebwe ishirahamwe yacu nk'uko nabivuze ni platform irimwo amashirahamwe menshi asanzwe ari Burundi mu bikorwa tumaze kugira twaranakoranye na Prodeash ari akazi kenshi cyane kabo kwisunga muco twita pedwaye. Nashaka guhereza ku byumviro bikeye. Icya mbere ni ugusiba kwibutsa abariko baratwumviriza yuko icyatumye twebwe abagore n'abakenyezi n'abakobwa duhaguruka ibintu bibiri. Icya mbere ni umubabaro mu kubura, mu guhamba, mu gukorerwa nabi, mu gufatwa ku ngufu, mu kwandagara, mu guhunga igihugu cyatwibarutse. Icya kabiri nacyo ya ngingo navuga kandi twisunga cyane 13 na 15 y'inama ijejwe umutekano mu ishirahamwe mpuzamakungu y'isi yose. Iyo ngingo rero irahura uburenganzira umukenyezi wese yifuza guterera icyumviro n'ibikorwa byiwe mu kurondera amahoro n'umutekano.
Murakoze cyane gose Doriane Munezero, murakoze Madame Kaneza kwakira ubutumire bw'iki kiganiro, mwakoze cyane gose. Ndabashimiye mwese mwaduteza amatwi, bari kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro muri Sanga.